Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Umugoroba mwiza mwebwe mwese mudukurikira iri nisango ry'amakuru yo ku wa gatandatu igenekezo rya kabiri mu kaka 2022 sangwe kaze muri kano kanya amakuru uno musi ashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Amategisi y'umurengera arateye imyidogo mu barimyi b'umuceri muri segiteri Nyamabere muri komine Manda mu ntara ya Bubanza. Amafaranga gera ku 1,500 batanga ku mufuko bimbuye niyo ateye agashava barimyi bavuga ko bariko bakora bahomba. Ngo ni ugusaba amananiza ibihugu byakiriye incabwenge z'Abarundi kuzitahukana kubaka igihugu cyabo. Ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana inyuma y'aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abisabye icese mu ijambo yashikirije kuri uno wa gatanu Abarundi bibuka intayo kwikukira. Ingingo yo gukura abana n'abakuze basegereza mu gisagara cya Bujumbura aho niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu kiza gushimikira ikiganiro cy'urunanirwa maradiyo. Mugume hafi tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru usubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba amakungu kumusubiza incabwenge z'Abarundi zikorera mu bihugu biteye imbere batabirukanye naho batanga indishi ku gihugu bakomokamo indishi we yita inkwano. Ibyo umukuru w'igihugu akaba yabivuze mu ijambo yari kwashikiriza Abarundi isabukuru igera 60 ryo kwikukira ku Burundi. Tumutege yombi.
Nagomba nsabe amakungu abiza amashure bose bashaka kuja guteza imbere ibyo bihugu byateye imbere. Nagira nsabe rero ibyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi umukobwa agiye kuba kugwiwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango bikivume. Natwe rero izo ncabwenge z'Abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano cyanye mu baturungikira. Ni muduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi ariko twabigishije. Bahezeje amashure baca baja guteza imbere ibyo bihugu biteye imbere. None rero ntibyabidukunda nibiduhe inkwano cyanye nibavuge bati nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nkuko natwe duteye imbere.
Ku bwa Maitre Janvier Bigirimana ngo umukuru w'igihugu yasabye amananiza kuko icabwenge z'Abarundi ziri mu mahanga zidashobora gutahukanwa nk'imbohe kandi ko ibihugu babamwo babibamwo hakurikije amategeko. Uyu arongoye isekeza bise tournoi la page mu Gifaransa avuga ko mu Burundi intwara ya CNDD-FDD mu gutanga ubuzi itaraba ubuhinga ahubwo ishyira imbere ubwoko n'imigambwe. Tumutege yombi.
Ivyara yibishikirijwe na president Ndayishimiye aho ahamagarira ibihugu bitandukanye abarundi b'incabwenge babamwe kugira ngo babarungike mu gihugu cy'u Burundi biratangaje cyane. Abarundi baba muri ibyo bihugu simbohe kandi ntibabayeho mu buryo budahuye n'amategeko. Bisigura yuko ibihugu rero babayemo bitoshoboka yuko no munsi baca bavuga ngo nibatahe marimari narijyaho nyine yemera yuko izo ncabwenge baba bakeneye. Kugira ngo rero izo ncabwenge zibe ziri muri ibyo bihugu bindi hari ico uwo mukuru w'igihugu yateza kwiyumvira na cyane cyane mu bituma izo ncabwenge z'u Burundi zidashobora kuguma mu Burundi bakaja kurondera ingene babaho mu bindi bihugu. Ica mbere turazi yuko uno munsi leta itwara u Burundi ari leta idashira imbere ubuhinga ahubwo kenshi bafatira ku bwoko n'imigambwe. Mu gihe tuzi uko ibibanza bitari bike byaba mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimo n'ibisata by'intwaro ari ibibanza byatezwa kubamo abantu bizi by'ubuhinga batatezwa gufatirwa ku vya politike canke ku bwoko bwabo kugira ngo bashobore gukora ubwo buzi. Ivyo gutoteza abo batavuga rumwe rimwe mukushaka kwemeza yuko abari muri CNDD-FDD ari bo bonye n'abarundi kira noneho mukuru w'umugambwe aheruka kuvuga ati Burundi ni nka CNDD-FDD ni bimwe bisigura yuko utari mu CNDD-FDD bamufata nkuko atari umurundi nivyo bibazo rero bijanye n'ingene iyo leta yitwara ku bantu baba batari mu mugambwe uri ku butegetsi ingene batanga ubuzi aho kenshi babuha abantu batabishoboye kubera bari mu migambo shanke bari mu bwoko bushanke buriya bikanatuma ahubwo rimwe na rimwe nizo nshabwenge zinatotezwa kuko ari habataye baromoka kubera bari ko baratotezwa na leta yihari nivyo bibazo bihanze igihugu kenshi bitumwa n'abatwara bateza kwicarira bironse umuti bizotuma izo nshabwenge zishobora gutaha byo kwibaza yuko ibihugu babayemo byo cyaje barungika ku nguvu nibaza yuko ari nk'indoto kandi ari umukuru w'igihugu yateza kugerageza gutora umuti ku bibazo bihari bihanze Burundi bituma nizo nshabwenge zikomoka hagusumba kuzana ibintu nyene aziko bidashoboka byo byo kuvuga ngo barungike ku nguvu nk'uko mengo bo bari mbohesha nk'abantu baba muri ibyo bihugu batazwi n'amategeko
mu bijanye n'uburimyi imyidogo n'imyinshi mu barimyi b'umuceri muri segiteri nyambere komine Manda mu ntara ya Bubanza bidoga bavuga ko bariko batangishwa amatagisi batari bamenyereye aho basabwa gutanga amafaranga 1500 ku mufuko bimbuye bavuga ko bagiye gukora bahomba kuko akanyungu baziga kazotwagwa nayo matagisi inkuru ya Josine Kazi
abo barimye bavuga ko ari ubwa mbere barihishijwe matagisi mu gihe cyo gusarura umwimbu w'umuceri ngo bari bamenyereye ayo bahishira hamwe SRDI ayandi nayo ngo nayo kubahomza kuko ayo batwara arakanyungu boronse umviriza umwe muri abo barimye
amara yose asohoka ava mu mirima aho usanga bahiga amabariyeri aho umufuko umwe urihishwa amafaranga 1500 ibyo ni bikaba bijyambere bidushikiye kare nta muntu yimbuye umuceri yahora arihira amatagisi muri leta hari amatagisi dusanzwe turiha muri SRDI yonyine tubisanzwe tuzi tukabona ariko ako rero ari agakinyizo hari akanyungu tworose nibyo twari dusaruye ariko badutwara
aho gutanga ayo matagisi bahitamo gutanga igiturire bakariha make kuyo bari gutanga ivyo davyo ngo bigahomza leta
kandi bituma na komine iri kurahombera kuko hari kuriha 1500 bakimumuha ibihumbi ndwi cyangwa bitandatu ukigira kandi bituma rero ya matagisi cyangwa kuyishyura ni ukubera yuko ari menshi
Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone urongoye Segiteri Nyamabere muri komine Mpanda kugira ngo agire ico avuze kuri iyo myidogo y'abarimyi ntitwashobeye kumuronga.
Urakoze Josine Kazi. Hari myidogo mu bahungutse bivuye kutaronswa ivyo bavuga ko bemerewe bagihunguka. Haraheze umwaka bamwe muri abo bahungutse bavuga ko bajejwe intwaro bari babemereye kuzobaha ibibafasha gusubira kumenyera kubaho ariko ko atavyo baronse basaba gufashwa kugira nabo bashobore kwiteza imbere mu kubaho mu buzima bwa minsi yose inkuru ya Eddie Claude nini nahazwe
n'amajambo y'umwiheburo kuri uyu murundi wo mu ntara ya Bubanza yari yahungutse yizeye gusubira kubaho nk'abandi acitse mu gihugu c'amavukiro avuga ko ababazwa n'uko yasanze ibyo babemereye byari nk'ivyivugo byahereye mu majambo
Ikiwa batwemereye ko bashobora kuduha amabati na kimwe baduhaye batwaye kubaka amazu amwe turayubaka imwe yanabomotse ko hari igihe umuntu ahungutse ahunguka kenshi tunafise abakwiye kwitabwaho tugasaba leta ngiye batanze imfashanyo nazo barabanazi hari ko abahungutse iyo bahungutse bagasanga ubukene burabafashe bituma biyumvira gusubira inyuma
nicyo kimwe n'uyu wundi yahungutse wo mu ntara ya Rumonge aratabaza leta kubafata mu mugongo
twari tumaze imyaka irenga itandatu mu buhungiro aho atatu na kimwe mu byo twasize umuntu asanga kigihari turasaba rero ifashanyo yihuta kugira ngo abantu ntihave bicwa n'inzara tubona ko twashitse mu gihugu ukamenga turi imfubyi nta kituraba
uyu yahungutse avuga kandi ko hari abandi bari bahungutse ariko bagasubira guhunga kubera umutekano muke wabo n'ubukene bashikiyemo ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu adahengeshanya kuvuga ko ashima ingene abahunguka bahunguka ari benshi kandi ko bakirwa neza aho bashikiye. Akarorero ni mu ijambo yashikirije ku munsi wo guhimbaza isabukuru igira 60 u Burundi bwikukiye.
Inzamba
numwanya wo gukurikirana ikigabane ku isoko icuno munsi kiza gushimikira ku ngingo yo gukura abana n'abakuze gusegereza mu gisagara cha Bujumbura ingingo yafashwe na leta ibicishije mu shikiranganje bwo gufatana munda ku isoko mu gishyizwa na Pierre Gahungu
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abana bo mu barabara n'abakozi bategereza mu gisagara cha Bujumbura barahawe ikiringo c'indwi 2 ngo babe bavuye mu barabara bongere bavanure n'iyo ngeso. Tubisanga mu itangazo ryasohotse ku igenekerezo rya 2007 ruheshe uyu mwaka. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda ingo zitangwa na leta y'u Burundi. Iyo ngeso yo gusega irasubiza inyuma umuco. None iyo ngingo ya leta yo bikwiye kugira abo bana n'abakozi basega babihebe. Abaharanira agateka k'abana batanga inyishu izihe. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2 mu kakaro 2022 bya Gahungu nje ngira ndakibashikirize kaze. Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda Felix Ngendabanyikwa yamenyesheje ko iyo ngendo yo gusabiriza mu mabarabara itekerezwa gutuzwa. Akanagabisha abazobirenga ko bazohanwa hisunzwe amategeko y'igihugu.
Abana bose baba canke ibiyerereza mu mabarabara hamwe nabo basegerereza ku mabarabara basabwe ko boba bahevye iyo ngeso kandi bavuye mu ibarabara mu kiringo kitarenze indwi 2 uhereye umunsi itangazo ryatewe ko umukono. Umuntu wese afise ikibazo icyari cyo cyose kimubakiye canke cotuma aja mu ibarabara asabwe kwitura abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango kugira ngo nabo bamugire inama y'ingene yo byifatamwo canke wo mushigikira kuko biri mu bikomeza iyo ngeso.
Igitabo mpanabyaha cy'u Burundi cemejwe mu mwaka w'2017 mu ngingo yacu ya 526 imenyesha ko umuntu wese yagize umwuga ibyo gusegereza canke abitegwa n'ubugaba akaboregwe bigatuma yamba ariko arasegereza ahanishwa gushika ku minsi 14 kugeza ku mezi 2 y'ibikorwa by'ingufu hamwe n'amande ava ku mafaranga 5,000 gushika ku 10,000 canke kimwe muri ivyo bihano gusa. Ingingo ya 528 y'ico gitabo nyene itomora ko gukoresha umuntu mu gusega bihanishwa igihano c'imyaka 3 gushika kuri 5 y'ibikorwa by'ingufu n'amande ari hagati y'100,000 n'150,000 canke igihano kimwe muri ivyo. Mu gihe muri ivyo bikorwa hakoreshejwe umwana atarakwiza imyaka, igihano ahanishwa ni imyaka 5 gushika kuri 10 y'ibikorwa by'ingufu n'amande ari hagati y'100,000 n'150,000. Umwe mu baharanira agateka k'abana mu Burundi avuga ko gukoresha amategeko mu guhana abana bo mu ibarabara ataco bishobora gufasha.
Amategeko ni amwe mu mategeko mu Burundi atagira mu mategeko mperekeza. Amategeko ubona yuko naho yoba hari ata kinini yoza ahindura kubera nk'umwana wo mu ibarabara umufashe ntibuje kumufunga bakiri umwana naho aba ari muri senta ntibugire guturumva umwana aguma ari umwana gihubura nta buryo ashobora gisekegeza kumucungira ariko ahanini nta mategeko twogoye gukora amategeko ahana agahaniriza abana kuja mu ibarabara kuko biranagoye kubera ikibazo abana bo mu ibarabara basa amategeko ahanini ico usaba ahubwo ico usaba imigambi n'itunganyo rya kazoza kuri abo bana.
Kubw'ubu aharanira agateka k'abana yavuganye na mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri RPA inyishu iramani cane cane imigambi yotunganirizwa abo bana bo mu ibarabara abakuze nabo bakoresha abana mu bikorwa byo gusega bagahanwa.
Ikihari ni uko abo bana hobaho itunganywa kuva hajya ku mutumba bakaraba mbega umwana wo kuri uwo mutumba n'igikabuzo bwa agume ku ishuri. Inyishu y'umwana kuva mu ibarabara icambere n'uko bari ku ishuri. Inyishu y'umwana kuva mu ibarabara n'uko aba afite icyajya inyishu y'umwana kuva mu ibarabara nuko abafise n'imiburi imuri ibice bimwe bimwe by'ibikenewe ku bijanye na gatera ku mwana tuvuganye na mashure umwana akagira uburenganzira mu gufungura umwana akagira uburenganzira mu kunywa amazi umwana akagira uburenganzira mu kubaho neza na cyane cyane umwana akagira uburenganzira ku umuryango abamwe kandi ikindi nacyo umwana akagira n'uburenganzira mu bijanye no kuronka uburenganzira bwo kwivuza ibyo bintu byose umwana amaze kubironka nta mwana yugaruka mu ibarabara amikindi yacu nuko ari abantu bafashe umwuga wo gusegerezesha abana abo nabo bamategeka akacaza n'amategeko ababaza uwo bufashe akakora cyo caha na cyane cyane bajya abana batagira ingufu usanga bafise indwara cyangwa umwuga butandukanye umuntu bahagereza bakamuhana bihashije n'abandi bakabona yuko cyo caha icyaha kibi kuko ni icyaha kirengera agataya k'umwana
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Leta y'u Burundi yaratanguje isekeza ryo gukora mu ibarabara no gusubiza mu miryango abana basega muco yise Initiative à résultat rapide IRR mu mfunyafunyo ariko naho ivyo bikorwa byagiye birakogwa abana mu ibarabara baracibonekeza ku bwinshi ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi byagahungu nako ndakibashikiriza ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha
cari kiganiro ku isoko
urakenuye Pierre Gahungu amakuru tuyasozereye ku byanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi tuyasomegwa na Alexandre Niyunge
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
baramutse canke miriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru amanota ateye isoni mu cirwo c'igifaransa mu kibazo cyo kuraba urugero rw'ubumenyi mu bigisha tubisanga mu kinyamakuru iwacu 32 n'ibicindwi ku ijana niyo manota bigisha bo mu mashure shingiro baronse muri rusange mu cirwo c'igifaransa mu gihugu cyose amanota yashizwe habona kuri uyu wa 28 ruheshi uno mwaka ayo manota ateye isoni nkuko bishikirizwa na Lievin Shimirimana umwigisha mu gisata c'indimi muri kaminuza y'u Burundi ariko abarimu ntawo bataka umwikomo gisata c'indero gitunganijwe nabi mu gihugu kubw'uyo mwigisha wo muri kaminuza mu leta nitunganye gushasha igisata c'indero ku buryo umwigisha wese ahabwa ubumenyi bwo kwigisha mu mashuri atatu ya mbere n'imiburi buri mu ishure shingiro ikibazo c'abana n'abakuze basabiriza mu mabarabara kiraronka inyishu mu ndwi zibiri tubisoma mu kinyamakuru ABP Info abana bo mu ibarabara n'abakuze basabiriza bahawe ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babe bavuye mu ibarabara nkuko biri mu itangazo ry'ubushikiranganji bwo gushyigikirana yo kwigenekezo rya 27 ruheshi umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Felix Ngendabanyikwa amenyesha ko uwo mugambi uzoja mu ngiro hisunzwe ibyavuye mu nama shikiranganji kubasavye ko gusabiriza kw'abana n'abakuze bitesha agaciro imico y'ikirundi hategekanijwe inama kuri babura matari b'intara zose z'igihugu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro kiramurwa mukuru w'intara uzoba ufise ikigo cy'ukwakira bene abo bana bo mu ibarabara ariko ngo gukura abo bana mu ibarabara nta gikenye kizojamwo bazoja muri icyo gikorwa barahawe ubumenyi bukwiye mu byerekeye agateka k'abana abagendana ubumuga n'abakuze kuronka isukari kino gihe ni umuzi wibuye byandikwa kandi n'ikinyamakuru iwacu ku isoko no mu mazu y'ubudandaji mu gisagara cha Bujumbura nta sukari haboneka haraheza amezi abiri abadandaza bararindira isukari zanana mu ihinguriro sosumo bakabura abanyagihugu baza babaza ko atanikiro bobo babirengagije bapfume bakigura amafaranga menshi gutyo baca bagura ikiro amafaranga 2,500 igiciro kizwi n'amategeko ari 2,500 no mu gihugu hagati naho nyene imyidogo ni myinshi mu ntara ya Cibitoke abadandaza mu buriro nta cayi bagiha abaje babagana kubera babona ko bakora bahomba mu kugura isukari ya magendo muri iyo ntara ya Cibitoke ikiro c'isukari kigurwa hagati y'amafaranga 700 n'ibihumbi 800 nkuko bishikirizwa n'umudandaza muri komine Buganda amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ni hano agarukiye irindi sango ni mu ndwi iza naho ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ndagushimiye Alexandre Niyunge ko kura imakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi turiko turasozera ni naho duciye dusozera no makuru mwakoze abadukurikiye mwari kumena Josephine Dr. Nzimana mugira amahoro ngahi wanyu naho ubutaha.